kubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika itamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe. Mu Burundi ubushikiranganje bujeje intwaro yo hagati umutekano n'iterambere bwafashe ingingo yo gukura mu mabanga abahora batunze amakori n'amatagisi yinjira mu bigega by'amakomune agize igisagara ca Bujumbura. Ni mu ntumbero yo gutuza igiturire
byavuye muri yondo ya mbere amafaranga arenga miliyoni 60 ariyo yibonekeje ko yahora adatozwa canke yatozwa naho nashike mu bigega by'amakomine byibonekeje ko mu gisagara cha Bujumbura hoho ibara ryaryaraguye.
Uyu ni Pierre Murikiye avugira igipolisi cy'u Burundi. Mu gisata c'impunzi naho abarundi bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bugarijwe n'inzara yatewe n'uko bamaze amezi agera kuri 2 badahabwa amafaranga yo kugura ibifungurwa. Tuza kunyarukira mu ikambi ya Rusenda turaba ingene iki kibazo cifashe. Mwageze hirya nino ku isi imyerekano muri Myanmar irabandanya navyo twari bateguriye. Sanga ikaze inshuti bakunzi bacu. Amakuru yacu turahera muri Iraki aho igisasu cha rokete cahitanye umukozi umwe w'umurwi w'abasirikare mpuzamakungu utwarwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ico gihugu. Ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Umuvugizi w'ingabo mpuzamahanga Colonel Wayne Maroto wo mu gisirikare cya Amerika yatangaje ko bya rokete 14 byarashwe ku kigo cya gisirikari cyegereye ikibuga cy'indege cya Erbil umurwa mukuru ari nawo mujyi munini w'intara ya Kurdistan mu majyaruguru ya Iraq. Bitatu byaguye mu gice cyihariye cy'Abanyamerika kiri muri icyo kigo cya gisirikari. Colonel Maroto yasobanuye ko umukozi w'umusivire ibi bisasu byahitanye atari umunyamerika ariko ntiyavuze igihugu akomokamo. Usibye uyu wapfuye abandi bantu 9 abakozi 8 b'abasivire n'umusirikare umwe wa Amerika bakomeretse. Umutwe utazwi neza witwa Saraya Awilaya Aldam watangaje ko ariwo warashe izi roket. Saraya Awilaya Aldam bishatse nko kuvuga ngo ingabo ziharanira guhora mu maraso. Abahanga mu birebana n'imitwe ifite intwaro yo mu burasirazuba bwo hagati bw'isi bakeka ko ushyigikiwe na Irani. Saraya Awilaya Aldam ivuga ko inshingano zayo ari ukurwanya ubushake bwa Amerika bwo kwigarurira Iraq. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, intara ya Kurdistan ifite ubwigenge bucagase na leta ya Iraq bose bamaganye iki gitero. Iraq yo ivuga ko ari n'igitero cy'iterabwoba.
Thomas Kamirindi urakenuye reka tubandaniriza ko n'imyerekano yo muri Myanmar ikibandanya.
Abaturage ntibakanzwe n'abasirikare benshi buzuye imihanda n'ibimodoka binini by'intambara. Bafunze amayira yose yerekeza kuri banki nkuru y'igihugu mu murwa mukuru w'ubucuruzi Yangon na gari ya moshi ziva muri uyu mujyi zijya mu wundi witwa Mau Le Myint uri mu majyepfo ya Myanmar. Abamonaki benshi baba Buddhist idini ryiganje muri Myanmar nabo bari kumwe n'abaturage muri iyi myigaragambyo Yangon. Hagataho internet yiriwe ifunze muri Myanmar naho umukuru w'igihugu Aung San Suu Kyi ugifungiye iwe mu icumbi rye ry'akazi uyu munsi yagombaga kwita mu rukiko rukoresheje ikoranabuhanga rya video. Abavoka be batangaje ko ubushinjacyaha bwamushyizeho ikirego cya kabiri cyo kurenga ku mategeko agenga ibihe by'ibiza. Mu kirego cya mbere ho ashinjwa kurenga ku mategeko agenga ubucuruzi bw'ibyinjira n'ibisohoka. Bambasaderi bahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'ibindi bihugu 12 byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi muri Myanmar bashyize hanze itangazo rimwe bose bashyizeho umukono bavuga ko bashyigikiye abaturage bati isi yose irareba.
arakoze mugenzi wacu Thomas Kamili ndi kuri makuru yose yaduteguri akabaheje kudushikiriza aya nayandi mushaka gusubira kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse za YouTube ya True Instagram na Facebook ni vewa radio ya Chumkanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gihugu cy'u Burundi aho ubushikiranganje bujeje intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere gafashe ingingo yo gukura mu mabanga abahora batoza amakori n'amatagisi yinjira mu bigega by'amakomune agize igisagara cya Bujumbura. Iyo ngingo yerekeye kandi amakomune 10 yo hagati mu gihugu n'ingingo ifashwe inyuma y'aho ubwo bushikiranganje buboneye ko amafaranga arenga miliyari 40 y'amarundi ariyo yanyurujwe n'abayatoza mu kiringo cy'umwaka. Idonido na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu umutekano n'iterambere byemeza ko bwazikenyeye mu kugarura mu kigega cya leta amafaranga yahora nyururizwa mu kwegeranya amakuru n'amatagitsi mu makomini atandukanye. Ubwo bushikiranganje bumenyesha ko isuzumwa rya mbere ryakozwe mu kiringo cy'indwi imwe ryerekanye ko amafaranga arenga miliyari 40 z'amafaranga y'amarundi ari yanyuruzwa ku mwaka ku mwaka. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Pierre Nkurikiye yatangarije abamenyeshamakuru ivyavuye muri iryo sekeza.
Igikorwa cyo kwishikira ku rubuga mu ntumbero yo kongereza amakuru n'amatagisi yinjira mu bigega by'amakomine yose y'u Burundi aho cyakorewe mu makomine ashika ku 10 kwijana na 19 zigize u Burundi. Ibyavuye muri iyo ndu ya mbere amafaranga arenga miliyoni 60 ariyo yibonekeje ko yahora adatozwa canke yatozwa naho ntashike mu bigega by'amakomine. Byibonekeje ko mu gisagara cya Bujumbura hoho ibara rya ryaraguye no kuvuga mu ndwi imwe gusa byibonekeje yuko amafaranga ni miliyoni 121 ariyo anyuruzwa n'abajeje kuyatoza ntibatoze cyangwa batoza naho bakashira mu mifuko yabo. Hari mbere nabo mu isaha imwe baba babitsa amafaranga arenga umuliyoni ku mufuko bakandika gusa ko nk'amajana nk'abiri cyangwa amajana atatu ariyo aja mu bigega zigisagara cha Bujumbura.
Muri iryo suzumwa ubwo bushikiranganje bwari bwarungitse abatoza kuri bashasha mu gisagara cha Bujumbura no mu makomine 10 yo hagati mu gihugu. Inyuma y'inama yabaye kuri uyu wa mbere ubwo bushikiranganje bwaciye bufata ingingo yo guhagarika abahora batoza ayo makori muri ivyo bice byose. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje bujeje umutekano arahumuriza ku mutekano wabo bashasha uzocungerwa bikwiye.
Abahora bakora ico gikorwa bose ngaha mu gisagara cha Bujumbura igikorwa cyo gutoza amakore n'amatagisi hariya ku mabariyeri hirya no hino ngaha mu gisagara cha Bujumbura baca bakwa umwambaro amakarata bahora bambaye hanyuma bagaca bararindira ikindi gikorwa bashobora kuronswa n'abarongoye. Icyo gikorwa cyo gutoza ahora bakora kikabandanya gikorwa n'abajya bari bakoreshejwe muri iyo ndwi. Twavuze yuko abatoza bariya bakera bahora batoza muri ya makomine 10 y'igihugu barahagaritswe. Icyo twakongera ko nuko basanze hari ibyaha bagirizwa ni ngombwa ko murabizi ko muri kino gihugu icyaha cyose kibonekeje ari inzego zije gutwahoza ziheze zigaca zikora akazi kazo. Muri ya makomine 10 y'igihugu bajya abantu bashasha umutekano wabo uce wubahirizwa.
Kubwo umuhinga mu by'ubutunzi izo ngingo zonyene ntizihagije. Fosse Ndikumana twari shamwe parseme i Bujumbura afise impungenge kubera kubwiwe abanyuruza ubwo butunzi bagwiriyemo n'abategetsi agira ko agira inama bifuza ko ikigega cya leta cobomboka.
Uko amafaranga ndazi agabanganywa n'abantu benshi ukabona abantu bakora muri uruzi muri imiri cyangwa mu makomine ntukabona ibyo ariko baratunga bagira gute ntibisiguri. Hanyuma ikindi ni uko bica bigira ingaruka mbi ibyamabarabara amataratabona iby'umutekano amafaranga yatuza akajya mu kigega cya mili yuko ibintu byinshi cyane igisagara kikasayanga kikamira neza mugabo raba ingi rusange ibintu nk'ibi bidashobora gukorwa kubera amafaranga aba ari karanyuma. Ni ugusaba kunganya gushasha kubera amafaranga atozwa bagagwiza ibintu byinshi bisa za kontrole bakamoderniza bagashyiramo ubuhinga bwa none mu gutoza ayo mafaranga. Intambwe ya mbere ni kuyatoza, intambwe ya kabiri kuraba ingene ariko arakoreshwa. Ikindi ni uko ibyo kugira decentralization kugira amakomine ashobore kwigenga yo muri meri
kuri uyu wa kabiri ubushiranganje bujejwe intwaro yo gati mu gihugu bwakoranije abatwara intara zose igisagara cha Bujumbura n'abatwara amakomine bose mu gihugu intumbero y'iyo nama yabere y'Bujumbura kwari kubaca mahani ko boreka kunyuruza canke gukingira ikibaba abanyuruza amatungo ya leta yibukije ko uzofatwa azobogozwa mu mabanga yiwe agakurikiranwa no gutungane cyeklave ni inkuru Kigali kubyijwe y'America
Pierre Claverne nyonguru da kenuye mu gihugu cy'u Rwanda rwego rujejwe iperereza ribe mu mpunyapunyo rwarayirutaye muri yompi witwa Indamange ya Mugwiza Yvonne mu itangazo polisi y'ico gihugu yasohoye ejo yasiguye ko yagirizwa ibyaha bitandukanye birimo guteza imvururu Indamange yaramaze imbwizi ibiri acisha ku rugaga rwa YouTube ubutumwa busigura ivyo yita ibibazo byugarije igihugu cy'u Rwanda umukuru wa ribe Thierry Murangira mu kiganiro na mugenzi wacu Venus Nshimiyimana arasigura ikigiye gukurikira.
Indamange ya Mugwiza akurikiranywa ibyaha bitatu ari byo guteza imvuru cyangwa imidugararo muri rubanda, gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi mu nzego za leta, kwigomeka ku buyobozi. Ibyo ni byo byaha bitatu akurikiranywaho.
None yafatiwe he, yafashwa te, byagenze gute, byateguwe bite?
Yafatiwe aho atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kimironko. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere kuri mwaka, Damange yagiye agaragaza imyitwarire ivanzemo politike, ibikorwa bimwe bigize ibyaha ndetse n'ibikorwa bimwe na bimwe bigaragaza ko ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe. Ibyo bikorwa byatumye inzego zishinzwe kubahiriza amategeko zitangira gukora iperereza kuri ibyo bikorwa. Ejo rero mu masaha y'umugoroba, nyuma yaho yaramaze gushyira video hanze ashishikariza abantu guteza imvururu n'imidugararo, bimaze kugaragara ko ibyo bikorwa bigize icyaha, RIB ifatanyije na polisi y'igihugu ifunze Indamange imukurikiranyeho ibyo byaha navuze hejuru.
Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara muravuga ko yarwanyije abagenza cyaha, mutubwire muri make byagenze bite?
Ejo ubwo RIB na polisi bari mu kazi k'iperereza kuri ibyo byaha, Indamange yakubise icupa umupolisi aramukomeretsa, ndetse no kwigomeka ku buyobozi aho yagaragaje kunanirana bya kiboko, ibyo mu rurimi rw'Icyongereza use of violence and resisting to unlawful arrest.
Ariko se mujya kumufata mwari mwabiteguye, mwari muzi neza ko mugiye gufata umubyeyi ufite abana kandi ko nabo bashobora kuba bari mu rugo?
Nibyo, kuko ibyo byose twari twabiteguye kandi twari twateguye ko ibyo bikorwa bikorwa neza hubahirijwe uburenganzira bwa kiremwamuntu ndetse n'uburenganzira bwe, byari byateguwe neza. Gusa ariko we yaje kugaragaza kwigomeka no gukoresha kiboko.
Indamange irya Mugwiza Yvonne agitangaza video ye kuri YouTube yanenzwe kuba apfobya genocide yakorewe Abatutsi. Mbese namwe ni ko mubibona?
Dushingiye kuri video ya mbere Indamange yatangaje, aho nabwo yavuzemo amagambo menshi, RIB iracyakora isesengura y'amagambo yagiye akoreshwa muri izo video ijambo kurindi. Umwanzuro uzafatwa ushingiye ku byo iperereza rizagaragaza.
Dusubire inyuma gato, itangazo rya rishyizwe ahagaragara riravuga ko Indamange irya Mugwiza yagaragaje imyitwarire idahwitse isa naho yaba arwaye mu mutwe. Namwe mwavuze mu kanya, mwebwe mubibona mute?
Ku bw'inyungu z'ubutabera hazarebwa niba hatanakenewe ko yajya gusuzumwa indwara zo mu mutwe.
Mu mavideo Indamange yashyize ahagaragara kuva mu byumweru bibiri bishize, yagiye asobanura ikibazo yakunze kuregwa cyo gupfobya genocide, akavuga ko adashobora gupfobya genocide kandi nawe yarayirokotse. Icyo cyo mukivugaho iki?
Nk'uko nabivuze Veniste, muri iyi video ye turacyakora isesengura ijambo kurindi tureba niba mu magambo yavuze nta magambo akoze ibyaha. Ariko icyo navuga, itegeko rirwanya gupfobya genocide rivuga umuntu wese, gupfobya genocide rero ntibishingira kuba wararokotse cyangwa utarakoze genocide yakorewe abatutsi.
Idamange ari mu maboko y'ubugenzacyaha, mbese azagezwa ryari imbere y'umucamanza?
Dosiye iri gukorwa, izashyikirizwa ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko.
Ni ukuvuga ryari?
Mu minsi itanu.
Teri Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza mu Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Zemisto.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Impunzi z'Abarundi zahungiye mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zivuga ko zugarijwe n'inzara yatewe n'uko zimaze amezi agera kuri abiri zidahabwa amafaranga yo kugura ibifungurwa. Izi mpunzi zari zisanzwe zihabwa n'ishyirahamwe rya PAM. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na zimwe muri izo mpunzi zisigura uko ikibazo cifashe.
Indenga iratwishe cyane, turi kurira kubera indenga. Ya mafaranga baduha buyarangiye. Tupokera turi hamadeni. Ubu nta faranga na rimwe tugifite. Ubu twirirwa inzara tukarara inzara.
Mwahirukaga ryari?
Twahiruka kupokera muri uko kwezi guheze ku 10 na kwa kanga. Mu ku 10 na kanga. None ubu batwiyumvira ku iki bagomba ko dupfa n'inzara.
Bigenda kutubwira mugabo udabona.
Tuza kuremira ababembe ari nigiye batatuliha. Bakatubwira ngo bazoduhejo. Tukacha twiri gukonye twavayo ngo nta mahera ngo rindirejo. Tukacha twahiso mbere ya mubabembe nabo batwirukana mirima yabo, tukacha tuza twiruka. Kubera inzara.
Iki turakuye n'inzara haba tubana bamwe bamaze gupfa, tumaze gupfisha abana babire hamwe tweje mu rugo rwanje hejuru inzara. Niyo cyutwose cyino wasaba. Baturavize nirasonyenya turungikire. Babanze basiniyo sasa babanze bahagarika gato nyi mugabo atumukiriye se abana kaje nkubo nyine mfisi abana babiri ejuri inzara yo nyanya kuba muturabi rukuza mukoze mu kambi ya Rusenda atapfuye inzara ubwo bwa mama tugenda kwenda kwikingero ningero rero ababembe atwiruka ko namabuye nanda mare baduha rabyumwe ama hari baduha
we bigenda gutu
ubu rero tukwagiye tugiye kubya gasombe turafatwa dufatwe rero ga batukubita ubuhiri ubu nako gasombe ngabure abana rero ndakagwara ta n'umunyuri imwe na mafuta byo nuko nuko tubaye no bwo umuntu umwana umusatsi yishiye byo kuri byaje umwana ahishe kubure byaje gusa umwana umwana ahishe
yifuza ko byaje bigenda
ni tu yifuza kuba turabi irasiyo iratungira asiyo kanda
ikibazo kindenga eh turiko turabyitegereza aha hantu mu nkambi urabona iyo maze gupokiza nyamahera bachabai bayi jinagura nyine bamwe bamwe bakakoresha nyine abantu bakatumisha gahera batejere gupokera naho ne hagira ho batogira gupokera indenga yarabishe n'amadeni n'ibindi byose byara barafasha amadeni bakotesha n'amataye igacarero kubera impamvu kubera ko baba batagikwa gupokera ishore gituma abantu nyine bajyana mu ndenga hanini cyane.
Kibazo cy'indenga turamerewe nabi. Ndere atwisha abana babirwa batariye bakarara batariye mugire icyo modufashe baduhaye amafaranga y'ameza n'abaduhenda n'amafaranga y'ameza ane duca turariha kuronderamo akarima ko kurima ibyo turimo bizokwera na ryari mu kurya turinda kufata tubakatutwa ku maprajuru bakaduhereza ibihumbi bibiri cyangwa bitatu kugira abana barye. Turahanga bise turatesetse.
Oye inzara iratwishe nk'ubu kuva mu gatondo sindarya kandi ndi umugwayi wa diabetes. Aha inzara ndiko ndajugumira abana kuva mu gatondo nibararya. Ubu abana basagaye bagenda kwiba mu mazu y'abandi kubera inzara mu babembe badakwibayo. Bariko barandura mu mirima y'abandi y'ababembe kubera inzara. Abana bakazoba kubita bakaza bavunitse kubera iki inzara bibi imyumbati bayihekenya. Wajya gusora mu dusombe natwo kugira udushore n'ubundi bagaca bakuroga bakagukubita umurambo.
Kukuroga se yari wabaruze?
Eh hari haba bariko bararoga imirambo ubu natwe baraturoze badukerera kwa mapese kubera twagiye gusora mu isombe. Twaheruka gupokera mu kwezi kwa 12. Baturi hamadeni bari badusanganye badufite ya mezana. Natwe twarariye ayandi madeni duhita turi hayandi madeni. Ubu rero inzara iratwishe tumaze amezi abiri tutapokeye. Kugira ngo tujye nuko twari ko tugenda gurondera udukwi mu ishyamba tukazana twa dukwi tukadushora ku Tanganyika ama tukaronka gafu n'ubu n'utuboga cyangwa tugasoroma isombe tugashora tukaronka agafuna ubufu agafuna imboga none bahita rera babembe bateze imirima yabo ugafatwa na bwa burozi ugafatwa n'ishimu kuguru kukadimba kukanganuku cyangwa ugafatwa na ya PC baka ukarinda kandi guhangayika
niko turafite ndenga gose abana biwacu bishwe n'inzara go niyo tujye gucingera mu kibembe niba duhemba batubwira kwa barishije go duhemba ngo twahembwe faranga za mezane kandi do faranga za mezane nta kintu zatumariye bagacabanga no kuduhemba bakakubwira gombe go ntimwahembwe faranga za mezane gombe tuguhemba izindi faranga go za kumaziki nukuri turasaze yuko leta ya Kongo yogira ikintu yodufasha na haseri kugira turabe mwi nkambi uko twomere
daba nkanje ndumuzazi w'ukwezi nabyaye namara napokeye narayarisha madeni ubinzariranye kinyene ndapfunga umukanda nyene nkihangana
murasaba
turasaba badupokeze cyangwa baduhungure badusubize mu Burundi kubera n'ubundi turahangayike nga ntupokeye ntugize popo musubira mu Burundi
arakoze mugenzi wacu Vedaste Ngabo kuri ico kiganiro yagiranye na bamwe mu Barundi bahungiye mu kambi ya Rusenda iri muri Republika Demokarasi ya Kongo twagerageje kurondera ishami rya ONU gitaho ibiribwa ku isi PAM ngo twumve ico igona kuri iki kibazo turarikena turaza kubandanya tubarondera nitwagira ico twumva turaheza tukibatangarize mu makuru yacu yo hanyuma tugarutse mu gihugu cy'u Burundi ku munsi wa Mungu imyaka ibiri yari rumanye umunyepolitiki atavuga rumwe na leta y'ico gihugu Hagatongwasa atanguje umugambwe SNL umugambwe waronse ikibanza kigira kabiri mu matora atunganijwe mu Burundi mu mwaka uheze murazibuka ariko mbega none imigambi SNL yari yarishinze igitangura yarayishize ko mugenzi wacu Frederic Nkundikije ako kabazo kari mutwe yabajije Hagatongwasa mu kiganiro bamaze kugirana
mushya nta hera gatongwasa murangoye umugambwe SNL murakoze cyane gose ku kanya mu hari radio ijwi ry'America ashaka kuvuga bibiri na mbere tuvugana cyane cyane kubyerekeye imyaka ibiri irangiye mushinze umugambwe SNL nashaka nabaze imigambi n'imigabo iyo mugambwe mwaba mwarashikiriye imyaka ibiri nyuma yaho mushingire
mu myaka ibiri umugambwe umaze irangiro nyamukuru dukeneye gushikako ni uko abarundi bishira bakizana intwaro ikiyumvamo abanyagihugu nabo bakayiyumvamo iryo hangiro rero tuzorishikako mu gihe tuzuba dushobora gutsinda amatora tugashyira mu ngiro programme yacu haba mu by'umutekano haba mu by'ubutunzi haba mu by'intwaro uno munsi biracagoye kuko amatora twaragiyemo ni kimwe mu bikorwa binini twaba twarashoboye kurangura muri iyo myaka ibiri uko byagenze byagenze uko byagenze abarundi barekanye aho bahagaze n'ubwo kumure seni nayo yabyeye yafashe ingingo yayo uko igihumba
muvuze ngo abarundi barashize aho bashize seni ivuga ukwayo mushaka kuvuga iki
murazi yuko SNL twarahawe amajwi menshi n'abanyagihugu mu ntara zose z'u Burundi mugabo SNL yatangaje ibiharuro bitadushimishije naje tuma twagiye mu tungane mugabo kujyamana kibi bya butungane nabwo mu bwizwa shingiro baragushiriyeho umupaka ingingo bufashe nta ushobora kuyungururiza guca ufata ingingo ihimbara abashise ubutegetsi
iyo ndiyo bari mvugo y'abanyapolitike mu gihe cyose batsinze amatora
imvugo y'abanyepolitike kubera yuko ibyo yabayishikirije nk'ibyo twabonye twashoboye kwegeranya ntiyashoboye kwerekana ko atari byo yavuze gusa ngo ntibifashe kuvuga ikintu ngo ntigifashe uterekana nyine kidafashe byumva yuko ari ukwigobyora
mu myaka ibiri irangiye mwari mwihaye umugambi wo gutsinda amatora eka gushyira umugambi SNL mu kibanza cya mbere ariko siko byagenze icigwa mwamarakuye mu matora mu 2020 niki
icigwa twokura muri ayo matora nuko muri Afrika muri rusange si mu Burundi gusa uravye amatora ariko araba hirya no hino muri Afrika turacari kure cyane abanyagihugu baratora mugabo ubutegetsi arakoresha ingufu z'ubutegetsi agashiraho iyo ni kintu kimwe twatumaze kubona ibyo byose rero biratwigisha kuko bigaragara yuko ntabajejwe umutekano rimwe na rimwe biracabagoye bitandukanye n'ubutegetsi n'imigambwe kumure bitwa yuko bakomotsemo mu gihe bategerezwa guhagararira igihugu z'umunyagihugu ni nabo igoye kumvisha abo bafite cyane yuko bwo kwifatanya n'abanyagihugu mu guhindura ibintu.
Murashaka kutubwira muri iki gihe imyaka ibiri yange ibingambi mishasha mugiye gushyira imbere ika imigabo n'imigambi muzoshyira imbere kugira ngo igihe cy'amatora aza kwirikira mu myaka iri imbere umugambwe senere uze wigenze neza kurusha.
Ibyo tuzoshyira imbere bivana n'ibibazo biri mu gihugu. Turabona ubukene bugumeze buguma bwiyongera, turabona ukuntu urudandazwa ubona umenga rugomba kwegurirwa akagwika abantu bake, abandi nabo ukamenga barakumirwa muri icyo gikorwa. Turabona ukuntu igisata cy'abikorera utwabo ku Karorero gisa naho gisinziriye. Leta ntiyagira icyo ikora kugira ngo kinaguke ihagarare kandi aricyo cyotuma ubutunzi bwisununura. Turabona ukuntu imigenderanire yagiye icumbagira hagati y'Uburundi n'amakungu. Icyo ni ikintu cyateye ingorane nini. Uyu munsi urumva ngo bari mu biganiro n'abanyaburayi mugamije ntibihagije. Kugira imisi n'amakungu ni byiza, mugabo banze utosore imigenderanire hagati y'Abarundi ubwabo. Abarundi kubana twinubana dupfa imigambwe dupfa ibiki, ibyo tubwirwa gukora ku buryo bivaho Abarundi bakumva ko ari Abarundi gusumba kuba abanyamigambwe.
Tugarutse ku birori byo kwibuka iyo myaka ibiri yangiye mushize umugambwe SNL, ibirori vyitabwiye n'abategetsi batari bake barimo abaserukira ibihugu byabo bake batari bake. Mutubwire ijambo nyamukuru mwashikirije ririye mu kanya gato.
Ijambo nyamukuru twarerekanye muri iyo myaka ibiri inama mwifatiye turahura nazo, hanyuma turerekana naho duhagaze yuko tutadebukirwa kubera ibyo turiko turabamwo, ko tubwiza kubandanya urugendo gushika dushitse ku ihangiro ryo guhindura ibintu mu Burundi atangira imba ipresheje. Barafatiye mu gusozera yuko umugambi uri ku butegetsi ubona ko wikumiye ko byose ko wotwarira bose, hanyuma ko kubera yuko igihano cyo gupfa cyavuyeho mu mategeko y'u Burundi, ko ingendo yo kubona abantu bafatwa hanyuma ukabatora ibiziga canye ubakazima bakagenda amazima yongo, kw'ibyo bo bihagurukira bikavaho mu gihugu. Twarasabye yuko ingingo z'ubutungane zokubahirizwa, kuko nibyumvikana yuko umuntu yezwa n'intahe akaguma apfunzwe canye agaheza umunyororo akaguma mu buroko n'akarenganyo kadasanzwe. Twarasabye yuko mu itanga ry'akazi batokwisunga umugambwe ariko bwo kwisunga ububasha n'ubushobozi bwa bamwe n'abandi bigakorerwa ku mugaragaro. Twanasabye yuko abantu bubarizwa mu byabo n'umubyabo nk'uko amategeko abivugwa, noneho abadusaba dusamburiye ingoro bakazisibanganya barondegwe, hanyuma leta ubutungane bukora igikorwa cyabo. Twanasabye yuko igisata cy'abikorera ibyabo leta yogira ikikoze kugira ngo inzitizi zituma kidatera imbere zivanweho. Kwana nanone yuko jahe bahama komine mugabo agahera mu makoperative yitwa Sangwe usanga yegamiye umugambe uri ku butegetsi, ko byosubirwamo kuko inama nshingamateka na nkenguzamateka amafaranga tuyatora agenewe iterambere rya komine. Rero byosaba yuko ayo makoperative yabo boheza bakarondera ikindi kigega cyoheza kikayafata mu mugongo, mugabo ntafatwe mu mugongo n'amafaranga yitwa yuko agenewe iterambere rya komine.
Muravuze ko leta y'u Burundi yarikwiye kuba leta itwarira bose, ariko leta yo ivuga ko ari leta mvyeyi no kuvuga ko itwarira bose aho muvuga ko iki.
Ibyo sibyo ni bya bindi by'amajambo byoshe y'ubutereza, kuko mu byo tubona hari ikumira ridasanzwe kuvuga kuva hasi gushika hejuru mu butegetsi ntahamwe uzomubona. Ikigira kabiri, leta ati ni leta mbyeyi ntihagurukire ikibazo cy'ubutungane. Bavuga ko leta mbyeyi ni ububyeyi bagaburira abana bamwe abirengagije ikamwe n'abanyagihugu bose.
Mu gusozera mushyira ntahe gato rwasa, nashaka utubwire amajambo make cyane rwose ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe hagati y'urwaruka rw'umugambwe SNL n'urwaruka rw'umugambwe k'ubutegetsi. Igihe cy'amatora ubwo rwaruka rwose warataye mu mitwe, ubu ibintu byifashe gute, ibintu byagiye mu buryo?
Icyo twakubwira urwaruka rwacu n'abarundi bose tubanura kwitonda mugabe icyo twigisha abantu bacu nicyo tubiri basotowe tuvuga tuti ibize nabi uyimize. Turifuza ko abantu babana mu mahoro babana mu mutekano, mugabo turabona yuko n'ubu ari agifite agatima kuko kandi ibyo tugerageza kubyihanganira no kubyirinda twizera yuko kumbure bazotekahura yuko urunda rwa twese tukabana mu mahoro bakutana bo kuremenkanirizwa bakutana bitondeje igihugu noneho bafatwa turi aho barondera kutwitira ibyo batwitirira
agatondwa sa umukuru umugambwe CNL murakoze cyane ngo se kukanya mu high radio ijwi ry'Amerika
Akaino nga duche du sozira makuru tukwa tuwa fitie mlika nukanya, dushimire abagizuru harabose ngwategurwe yongere abashikire kuri mikro, marikumena joe diana ni nahazo. Yakoze Fatuma Alimasi Kalala, yegera nije amaju yacu, kwizina rya bagenzi bacu bose, tubikebanuye, tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo mbirimo byose, naho ubutaha.